ngari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku matora yabaye mu gihugu cya Senegal ku munsi wa Mungu uheze. Abatumire ni Denis Nyankurubike, Umurundi amaze imyaka irenga 20 aba mu gihugu cya Senegal, aho asanzwe ari umuyobozi w'isosiyete igenga. Turi kumwe kandi na Ambasaderi Gamaliel Ndaruzani yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi. Ambasaderi Gamaliel Ndaruzani na Denis Nyankurubike, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane kuri ayo matora ya kataraboneka yabaye muri Senegal, matora yabaye ku munsi wa Mungu agaha insinzi umunyapolitike heruka kuva mu ibohero Basiru Diomaye Faye yaronse amajwi 58 kwijana n'ibice 28. Akaba rero ari amatora yakurikiranywe n'abantu benshi. Inyuma yaho habereye uruhagarara rwa politiki, abantu bariko baribaza ko muri Senegal naho ari demokrasi ikomeye hagiye kuba nko mu bindi bihugu byo muri Afrika uko siko vyagenze. Amakuru ari kwarashikiriza nuko muri ivyo biharuro bitangwa na igihugu ca Senegal bigiye kwemezwa mbere y'itariki 2 z'ukwezi kwa kane. Ukuntu vyifashe rero n'ibintu bisa n'ivyanezeje abatari bake. Nashaka ubwa mbere na mbere umushinga nta Hedini Nyankurubike hari aho i Dakar mu Senegal, mutubwire ukuntu ibintu vyifashe gushika.
Mwakozi mkuwaha, mwakozi kundi jambo, na shaka mpozi kutuli kazi jirango wanda mke ya kwa wala ambasador, mwakozi chane.
Mwakozi ni zamakini?
Kumera. Mwakozi, ama kwa ya wae itaki na jina jini mwakozi kwa mwaka tu, itaki na jini mwendi mkurta pele, mwaka anga itako vizwa, kama konse konsisionele ya hindi, ya hindi kushita kujika mwaka, kushita esho, ami jirango alagia rekuza, diwa rekuza.
Murakoze Denis Nyankurubike, ambasaderi Gamaliel Ndaruzani, murakurikirana amatora mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika. Murazi ukuntu kenshi na kenshi hama hari impari kubona ayo matora yo muri Senegal agenda neza uko yagenze. Akaba yabaye inyuma y'uko harabaye ibintu bimeze nk'uruhagarara vyabivuye kwigizwa ku ngingo gushaka kwigiza inyuma amatora. Ayo matora mwebwe muyabona gute, mwayabonye gute?
Murakoze cyane rwose. Nibaza yuko nugukeza Senegal kuna kungingwa raisi cheko ikagumizaho kubiki kanya kubutegetsi bakurikiza amategeko bihaye kuva kera, l'alternance politique au pouvoir, yuko bashubije intahe kugendera ku mategeko biyemeje. Umwe ntage uno munsi dashindahindiye muzondora kwibi, ni ukuvuga yuko Senegal nukuri abayakarero kuva itangwa independance bagiye barahisikanya ku butegetsi biri clair. Byari byaduteye ubwoba birya byabaye imbere y'amatora, ariko jewe nibaza ko nokeza umukuru w'igihugu yahoraho yari sitora rikaba ku mugaragaro, uwatowe akamwemeza ubwa mbere hamwe n'abandi. Ivyo rero nibaza yuko bituma muri Senegal abantu bizigira iyo ntwaro, bakizigira ko no mu minsi izoza n'uwaje azokurikiza amategeko nk'ayo bakurikije. Nibyo twivuga twese hose, nukuri njyewe nokeza igihugu cya Senegal n'umukuru wacu mushasha n'uwahoraho yategereye yuko yokurikiza kubishikana ku butegetsi.
Si ubwa mbere umugambwe uri ku butegetsi utsindwa, ariko bubaye bwa mbere umuntu avuye mu ibohero ashobora kuza kampanye yatanguye agatsinda amatora. Ibyo bintu mubiha insiguro nk'ambasaderi Gamaliel Ndaruzani?
nukubuga yuko iyo ntwaro ishingiye ku mategeko kusangwa yahora mu munyororo akaba atatiye urubanza rumubuza gutorwa hari n'abatorwa bakiri mu munyororo. Ibyo rero ni ukuvuga yuko Senegal yemeza amategeko y'itora ikayakurikiza itaravye nkunzi kumbura icyamujyanye mu munyororo na kunzi bagasanga nticyomugumizayo kandi yatowe. Ibyo nibaza ko ari byiza cyane gose n'akarorero yuko igihe umuntu arenganirwa ahantu amatora ashobora kumurenganura kandi rero umuko wari yamufunze atabyemeza ko uwo muntu ari wakurikiye batowe. Naho nyine ni ingendo nziza ya Senegal abandi bakwiye gukurikiza.
Muhusiana hede ni nyankuru wiki abanyasenegal babivuga kwiki? Ego nibo batoye ariko kubona muhusiana he Basiru Diomaye Faye ava mwibohero akaronka amajwi angana kurya 58.28% kwijana akarusha abanyapolitiki bari basanzwe abanyasenegal bavuga kwiki?
Nako ikindi jambo abasenegal bijyaga kubera yuko mugenera I don't know.
Mutubwire mutubwire ibintu ashobora kuba yashikije abanyagihugu abanyasenegal bakaca bamwizera mu kanya gato ni nk'ibi cyane umukuru w'igihugu ahari iyo kingo cyo kitarangira amajwi atangazwa abayegereye 80% ariko aya majwi mu Senegal asana yatandukanye cyane gose n'ibiba mu bindi bihugu byo muri Afrika ibyo byo mu biha isiguro
iyo ni ya siguro ya bivuge muri France tradition democratique du Senegal ukuvuga yuko uyu muntu naho yari mu munyororo ntiyaje ku izina ryiwe yaserukiye umugambwe aba Senegal bazi yarungitse n'umugambwe bazi ni kuvuga rero bamwizigiye bongera bizigirize imvuro y'umugambwe wa murungitse hanyuma aratorwa atowe. Icyo twashimira rero abandi bose batabaremera uwatowe nguko amategeko abivuga nguko amategeko abitegekanya icyo rero ni gitangaza muri no minsi henshi bigora akaba gutembagaza ubutegetsi gusumba uko kuraba inyere bakoresha amategeko bari bariyemeje ibyo rero n'ukuri ko bishima n'ahandi ko yari mu munyororo birashika ku munyororo ariko nta kirego cyabuze ko atorwa cyariho ntibitwaje ko ari mu munyororo kubera ikindi kitari cyamukunze mugabo bitwaje yuko atategeko rimubuza gutorwa ririho ibyo rero yaratorwa nk'abandi abaperezida perezida yahoraho aramwakira bahana amasho n'ukuri bagize neza imbere y'uko
ushatse Senegal. Deni Nyankururiki nk'uko ambasaderi abivuze murashaka kutubwira amajambo make ikintu cyari cyamufunze ikintu cyari cyatumye bapfunga Bassirou Diomaye Faye wewe uri muri Senegal hari icyo muwize ko
murakoze kundi jambo Diomaye Faye yatunze agira ibintu cyari gihinze muri Senegal icyo kintu ko ujya mu jambo yari mudanga ari kutegeka uta n'uko yashaka kutumiza
Ambasaderi Gabriel Ndaruzani hari ingendo canke umuco twabonye misi no mu myaka iheze aho umukuru w'igihugu nko muri Afrika kenshi na kenshi ashaka gusubirwa n'umuntu w'umuryango wiwe umuhungu wiwe canke inshuti yiwe byabaye muri Gabon byabaye muri Chad ikintu kimeze nk'akarorero mubona ko icyo gihugu cya Senegal kitafashe iyo nzira ikintu mubona kimeze nk'inyigisho canke umuti w'icyo kibazo ni nk'uyuwe
intwaro zose haba muri Afurika n'ahandi zamarisije ibwirizwa shingiro byemezwe n'abanyagihugu n'ingene babisikanya ku butegetsi kibazo ni uko utowe n'iyo bwirizwa shingiro ageze nk'ikiringo kigera ku mbora kabona ashobora gutorwa agomba guhindura ukwiwe atari uko abanyagihugu bari barabyemeje iryo ni ryo kosha rya demokarasi dufite henshi ibwirizwa shingiro si iry'umukuru w'igihugu yaje ni iryatoje umukuru w'igihugu nka mu bandi bose manda yiwe iheze rero agomba guhita arihindura ngo agire iryiwe iryo rero ni ibara ry'uwo mutegetsi aba agomba gutembagaza ibwirizwa ryemejwe n'abanyagihugu kugira batorwe ashaka iyo siyo demokarasi demokarasi ni uko abanyagihugu bamana intwaro bemeje mu ibwirizwa shingiro ryabo rigakoreshwa uko ryanditse mugabo ntirikoreshwe ngo bagire nkunzi cyangwa ngo rihindurwe kuko bagomba kuryemeza kuri naka demokarasi rero niyo yananiye kuvuga mu kirundi la constance de la constitution biyemeje mu gutora bakayikurikiza bakurikiza amategeko gusa ntibakurikize uko umutegetsi yariho abishaka
bakabandanya inzira ya demokarasi
inzira ya demokarasi
no kubahiriza ibyo
abanyagihugu kandi yatowe n'abanyagihugu kuko mwamwaravyemeje mu ibwirizwa ntimurihize kuko muje gutoka icyo ni cyo rero Senegal yatubereye akarorero muri iyi myaka bigoye henshi muri Afurika hamwe n'ahandi mbere na birumvikana ariko Senegal yabaye amodele muri demokarasi muri
Afurika kiri kuri mwebwe ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye murabona ko Senegal ishobora kuba modele no kuri izo bihugu byinshi bitari bike byo muri Afrika yo mu murengero aho twabonye iminsi iheze ubutegetsi buhinduka ari uko habaye za kudeta mwibaza ko ibyabaye muri Senegal bishobora kugira ingaruka nziza muri izo bihugu
ubu rero dukuye kuri Senegal ikudeta araho ziba kubera nyine ko kumbura bahoraho batagombye gukurikiza aya mateko yari yaremejwe hakaba rero abanza agira kudeta icyo rero ni ikintu bigoye kuvuga ni ukuraba icyatumye abo bantu bagira kudeta uwariho yari yakibujije nikumbure rimwe wambwira ko muri Afurika abantu bagomba guca bahindura amategeko gutoza uwabo cyangwa uwabo bashaka bidaciye muri aya mategeko bemeranije aho rero hari abo ikibazo hakaba kudeta ni violation de la démocratie mugabo iyo habaye violation de la constitution naho nyene aho byumvikanye izo rero ntikuvuga ngo uno nyene hari habaye iki hari habuze iki muri demokrasi yaho hari habuze iki mu kwemeza ibyiza shingiro ry'abanyagihugu Hejo sanga umugabo agomba gutoza umuhungu wiwe ibyo ntibijya mu bwiza jengiro ibyo byo byatuma haba ku
ite kuri mwebwe nyene imyaka yiwe yo muvuga ku iki imyaka 44 ari mu batetsi bakicane gose muri Afrika hose iyo myaka murazi ko benshi yageze mu zabukuru
yatowe kubera amabanga babonye yakoze mu mugambwe cyangwa imvuye ahora akora naye handi imyaka 40 yani wageze nyene gutegeka hari n'abatwaye hose imyaka 30 gusa cyangwa imikeyi imyaka rero siyo ironegwa ko ni jambo uwo muntu afite inyaba si jambo ritumbereye kumbure rizora mu minsi myinshi asubire kwemeza demokrasi yamushizeho naye handi imyaka na 2026 atwara cyangwa 2028
mushe ntayide ni nyankuru bike kuri igihugu agiye gutwasa Senegal Basiru Diomaye Faye yatangaje ko agiye kwitandukanya na politiki zahahora muduhe insiguro
murakoze kuva ibyo amagambo atatu bitangira mu kibugo cyabo bavuga bati ubu tugiye kugira ingendo nshyashya ingendo nshyashya ni ukuvuga gutwara intwaro by'ukuri by'abanyagihugu kuko niyibagiye yuko ibya Diomaye Faye na perezida Ousmane Sonko mukuru w'umugambi bombi babiri n'abainspecteur b'irembo ni ukuvuga yuko ibintu bagitunga by'ibihugu babizi byose babaye mu gihugu byose babizi byose uko itunga by'ibihugu byahora bimenerwa babizi byose nicyo gituma rero bavuze bati batangiye kuvuga bakaba bati twabonye itagenda neza n'ibindi barabivuga abanyagihugu barabyumva barabona ko ari ibintu biboneka bati iyo ngendo rero yakomeze tujye kuyihindura abanyagihugu bose baragenda kama iki nacyo nashaka kuvuga kubera nashaka kumanya ambasaderi gatoya kuko Diomaye Faye usanga bavuga bati aracyari muto kunyura ngo atware aracyari muto bavuga yuko yaronse ubutegetsi urakujya abwigisa burundu ni ukuvuga yuko igihe bafata amategeko abuza Ousmane Sonko mukuru wa pati k'umukuru w'igihugu pati gace bitanga ka mutambira ifite kama rero Diomaye Faye kila iki yari yitegetse kuyigira nagiye kumva kandi uwo mukuru w'igihugu ari uko kandidatire ya Ousmane Sonko ibaye invalide Ousmane Sonko rero aca cagura Diomaye Faye kugira ngo abe umukandida wa plan B nicyo gituma rero nuko Diomaye Faye yagiye ku butegetsi kandi ntabyo yari yiteguye nibyo yigeze avuga ati bonje sere gutegambira repubulika y'ubujyane
mukanya gatoya mushiga ntayide ni nyankuru bike ibintu mubona byohava bimuhebera intambamyi aho ukira agafata ubutegetsi ni nk'ibi
ibintu mubona bizoba bimuhebera intambamyi ni kubera ko Diomaye Faye ntiyigeze yegereza agira amabanga y'ibitwara abantu ntiyigeze aba na chef de poste na chef de service yari umufonctionnaire muri mu bugenzi bw'amatora ni ukuvuga ntiyigeze akora ibintu bya management ntiyigeze aba designer ntiyigeze aba na chef de quartier rero ku muntu mushasha mu by'ibitwara mugabo nibaza yuko icyo atari ikibazo kubera yuko parti zifite bakade kanunga bakomeye kandi bakaze bafite ibyumba n'ijambo kandi ukuntu parti ishaka gutwara ishaka gutwaza na tekinokrati mu byumba bantu bafite ubumenyi mu byo bakora byose kuko intwaro za kera zaheruka zahora zifata abantu ba politisiye abantu b'abakozi ba politisiye bakaba rero hano amabanga y'isobanura abandi mugabo ikintu Diomaye Faye azakora mu biyemeje ni ukuvuga yuko umuntu azacaguza bitumbitse ku mpano z'ibi cyangwa ku bumenyi afite icyo ashobora kuzana igihugu niyo hari ibiciro rero y'ibyahora bihaba kera kuko kera baraba ukundi utoga mu karere bamwe habaye amatora akabona batowe neza nabo udafite kompetanse nabo udafite ubumenyi bakaduha yakoze kubera ko bazi yuko ufite abagutora benshi ku buryo icyo tuzagenda bagera bati ujya mu nzu azi ibyo bimara igihugu afite impano ingana gute afite ubumenyi bungana gute yumva ni igihugu kingana gute
Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye igihugu cya Senegal nk'uko mwabivuze cyaracyerekanye ko demokarasi yatsimbataye muri icyo gihugu ariko mu bihugu bibanye byacu siko bimeze ibyo ntibishobora kuba intambamyi ku burongozi bwiwe
ahubwo nibaza yuko baranze neza ashobora kubera akarorero ibyo bihugu bibanye byabo kuko yatowe atumwe n'umugambwe abanyagihugu bose bamuje inyuma no kuvuga bakwikiye uwo mugambwe we rero ni nguvu yiwe kugira atowe hanyuma rero akurikije amategeko kumburazo bakarorwa rw'abandi bariho baraza bamenye ko akwiye kuba intwaro kurikiza icyo abanyagihugu bipfuza kuko byahura niyo demokarasi hari aho bigora kandi byaragoye ntibashobora kubandanya bagira uko kuza yagize batashinze ama ayandi mabwiriza shingiro ukuriza mu nyuma icyo rero kiragoye mugabo nibaza ko uyu muntu aserukiye umugambwe abanyagihugu bose bagakurikira azana inguvu ahubwo ni kuba akarorero k'abandi kumbuye kuba akarorero kubagenza ibihugu bya Afurika bindi zisingorane muri iki
mushyane deni nyankuru bike muri mise kamara meza heze igihugu cya Senegal cyaratoye ubutunzi mu kuzimu aho tukaba tuvuga ipeteroli na gas ivyo bizogira ingaruka nki ku butegetsi bwa perezida Bassirou Diomaye Faye z'ubwo butunzi ugiye kuboneka muri Senegal
hashigora abantu muri Afurika ni Congo biragoye demokarasi yo ugabangana ubutunzi ni ukoresha ubutunzi bukagirira akamaro abanyagihugu bose tukagirira akamaro urwaruka ukongereza amashuri ukongereza ibindi ubwo butunzi rero ikibagoye mu mutwe bamwe ninde azobukoresha umuperezida w'igihugu abukoresha ku izina ry'igihugu akabukoresha ibyigugu cyari gikeneye ahubwo ngira n'Imana yafashije mugabo kugira ngo kutunze bace baza batume bihugura gutwara nuko baba bagomba gusahura hama nawe ugasamara bakakubuza uko biba by'abanyagihugu baba bariko baraguteranya n'igihugu icyo rero nicyo tugora afise umugambi uzomufasha azorondera bate abakozi babizi bamugirira programme y'ubutegetsi bw'abanyagihugu batunga ahubwo n'uburyo bushaka agiye kuronka abukoresheje yisunze amategeko y'igihugu gusa n'ayahandi santuretero code minier irahantu yishinga amategeko n'ingene bagurisha ivyo bintu n'akaba gasanzwe karabizi ingene bakagurisha ingene bashinga iyo code minier rero niyo aba ari clair yahoraho nawe azoyikurikiza canke bagira iyindi mugabo ntabitware atamatayoko aboneka abijagaje
mu gusozera ambassadeur Gamaliel Ndaruzani akajambo ka nyuma kabakerekeye amatora muri Senegal ikakerekeye ibindi bihugu byo muri Afrika byimirije amatora ika n'abanyafrika muri rusange mu kanya gatoya cyane rwose munutumwe
amatora muyasaba abanyagihugu ni kubaha rero ijambo mwasaza abanyagihugu nicyo bakwishuye ni mu bihugu byose iyo ugombye gutwaza mukazo abanyagihugu bagushinze kurongora nuko ahari aho utabubishoboye bimwe mugabo uno munsi nibaza ko la classe politique senegalaise yarayerekanye yuko gishobora gukurikiza demokarasi bemeye kuva kera bakurikiye kuva kera
namwe mushyane deni nyankuru bike tubahe ijambo rya nyuma kuvyerekeye amatora eka nijerekeye amatora y'imirije muri Afurika ibindi bihugu akajambo mushikiriza na kahe
n'ijambo rya nyagirashikiriza na munsi ni uko mu bihugu byinshi bya Afurika abategetsi benshi imaze kubera amezi amandazi ibiri haboneka ubutegetsi cyangwa gusaza niyo bita igihugu zindi umutego cyabuye ku tegeko muri magaziri abariko arabenga n'abana bwo kugikuri kuko bera yuko tujye gravita cyakareye bitse n'abaye hitanga karero gina baye ndakwiye manda zitari zose iyo manda zindi kujya kuna zitari zose mwambarira iyo manda zindi kujya zaje iyo manda zindi naye bakwiye ngana na gute urabona ko ni bintu kandi byiza ibyo kuraba intwari ya makisari ni ibyumba by'umutekano yagize amasitra yagize tegede yagize ishize lebisi elektrike bari bakamabarabara bari bakamayinivesitantire pii bari bakamabito ampe parte yake ni lebisi cyaro muga manda zi zarakwiranga ati bo manda zawe zahe zigenda nicyo gituma mu bihugu byinshi bya afurika ugasanga bakuye ibyo batanditse mu myaka mirongo itanu hagira n'ibyo zarabishe mugo ni afite bazigira ikintu inyigisho tuzafata kuri senegal ni uko ubutegetsi bushobora guhererekanwa mu mahoro y'umutekano atangira n'ikabaye kandi ibyo bikurandanya tunibaza yuko iyo leso icyo cyiza cyo gutaka kuri senegal kikatubera akarere ntakutinya yaba ibintu by'uburaya amatora ikintu amategeko y'umutekano atumanije bidafite uko atungana muri sitoki na nubwo na bimwe atunganyije ubutegetsi bashobora kubisikana n'ubundi atanjyane zihabaye kandi mu kiza ku gihugu gituma abandetse abantu bazi itaha yabo gihugu bagira konshiyanse bagira icyizigiro gihugu ibihugu byinshi bikerezwa n'uko abantu benshi atabyizigira afite mu gihugu kubera yuko ukundi ubutegetsi mu gusikana hapanza kuba ingorane nyinshi cyane abantu badapfa ibikora bitara byinshi nibaza yuko ukuntu ubutegetsi kidahererekanye muri senegal icyo gatubera akarere kigana afurika
deni murakoze deni nyankuru bike murakoze cyane rwose kose ku kanya muhari radio ijwi ry'Amerika ndabashimiye namwe ambassadeur Gamaliel Ndavuzaniye ku kanya matoyi kugira ngo mugane radio ijwi ry'Amerika ku matora yo muri Senegal murakoze
njewe nibaza yuko ijwi ry'Amerika rirafasha gukurikiza mu bihugu bitari bike guteka ari kuvugiramo rero je ndabishima kuko kumbure uwakumvirije ko bikiye nk'aho kuri Rwanda Amerika nibaza yuko niteka maduteye donc mwakoze natwe turabashimiye
ndabashimiye cyane rwose ijwi ry'Amerika rirashimira cyane cyane nk'abanyapolitike akaba analista abantu b'inaribonye mu bya politike bamashikiriza ivyiyumviro vyabo ku ijwi ry'Amerika badukurikirana n'abantu miliyoni n'imiliyoni kandi bose bama bifuza kumenya ivyiyumviro vyanyu ku bibazo bitandukanye mwakoze
murakoze cyane rwose
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusanga ijambo cy'umunsi mugire amahoro n'umutekano mu wanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi ry'Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo.
It's the MP Record. Dr. Marsh Production.
Call it seven. Your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose vjinski.